Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwongeye kwirirwa, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, ndetse turi no ku rubuga rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com. Naho rero nimujyeyo mukurikira iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo rero koko muri isanga. Umuryango w'abakristu baharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange no guca iyicarubozo by'umwihariko, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT, uravuga ko bamwe mu bafungwa bagirirwa nabi mu Burundi hari abakorerwa iyicarubozo cyangwa se kuborezwa igufa. Bikubiye mu cyegeranyo cy'umuryango rero ACAT cy'ukwezi kwa cyenda gushize ku mabohero ya Gitega, Muramvya, Bujumbura na Rumonge. Nibyo tuganiraho n'umutumirwa Maître Jean-Claude Ntiburumunsi, ajejwe igisata cy'amategeko muri ACAT Burundi. Maître Ntiburumunsi, muraho murakomeye?
Amahoro, amahoro neza.
Yego, natwe nuko nuko rwose. Ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo byo mu mabohero yo mu Burundi. Ariko se ko leta y'u Burundi yahagaritse ACAT kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, mubasha gukora gute imbere mu gihugu mu Burundi?
Murakoze umumenyesha makuru. Ishyirahamwe ACAT ni ishyirahamwe rimaze iminsi rikora kandi rikorera muri ibyo by'abanyororo. Twatangiye gukorera mu mabohero atandukanye kuva mu 2006. Turakora kuri abo nyine bagirirwa nabi mu busho hamwe no mu mabohero makuru. Kubona rero leta yarafuse ishyirahamwe ACAT ngo ntirusubire gukorera hagati mu gihugu, burya ishyirahamwe ntiriri murajya ama ordonance umushikiranganji ishyirahamwe rikore nibyo kugira rikorere mu mategeko rizwe mu gihugu, birafite inyungu. Ariko iryo shyirahamwe ryaba ryavuzwe n'ubutegetsi mu ntumbero mbi, kugira ngo ibyo byaha bibandanye bikogwa ata muntu abibona, ata muntu ashobora gusemerera, kugira ngo bihagarare. Abanyagihugu bariko barakorerwa ayo mabi, abanyagihugu bakunde neza banka yuko abantu barenganywa, abo ntibashobora kureka yuko ibintu biguma biyangara gutyo ngo bareke kuvugwa. Nabo rero dukorana nabo, barahari mu gihugu, batuzi, bazi ko twamaze kuvuga icyo gihe cyose, baraduha amakuru tukayatohoza, hanyuma tugashobora gusohora ibyo byegeranye.
None se nk'iyo musohoye icyegeranyo gutya, leta y'u Burundi hari ikintu igi yavugaho? Ama ayo ibyo byegeranyo hari icyo u Burundi bujya leta y'u Burundi ibivugaho?
Leta y'u Burundi yaramaze kuba umuntu atumva atabona ibyo abamuhanura bahanura cyangwa ibibi biriko birako, kandi kanatsinda. Biragoye ko ibyo nyine twibaza ko abari hafi yayo baba bayikorera bashima ko abo hava bakagaruka bakigaye. Ariko murabona n'ibyegeranyo byawe niko ibitera ibyatsi, natwebwe nuko bwo turiko turakora afata nkuko umenga ntibabibona mugabo biba bihari kuko twebwe turagerageza tugatanga ibyemezo biboneka uko tuvuze umuntu tukamuvuga izina tukavuga aho yakubitiwe tukavuga n'uwamukubise tukavuga n'umunsi byabereye ko aho tuba twagerageje kugira ngo twereke leta yuko ibyo turiko turavuga ka gihuha kirimwo ari ukuri kugira nayo yikebuke ifisu yacu unye mu byegeranyo byose dusanga kandi barabironka turabizi neza ko babironka ntacho bavuga ariko si ukuvuga yuko bataba babibonye
nuko noneho rero mu kwezi kwa cyenda mukora icyegeranyo ku mabohero makuru makuru ya Gitega Muramvya Bujumbura na Rumonge ikintu cya mbere gikomeye cya mbere na mbere rwose cyabashavuje ni iki
ikintu cya mbere cyadushavuje muri uku kwezi ku cyenda ni ibifatwa nabi by'abanyororo aho bakubitwa aho bafatwa nabi cyane bagapfungirwa ahantu ubwo umuntu asanzwe apfunzwe mu munyororo agacuragaza gupfungirwa mu kandi kazu gato araho kuntu babatera amazi mu ijoro bakabaraza hanze ariko rero ikibi cyane cyabaye muri uku kwezi nuko hariho n'uwitabye Imana mu ibohero rikuru rya Murambi uvuga n'ubuzima bw'umuntu bwagiye kubera twararika ako gateka banyoro
yitabye Imana azize kugirirwa nabi n'abashinzwe kurinda gereza
ego yitabye Imana bivuye ku mahiri akubiswe n'abandi banyororo abandi banyororo bajya bavuga ngo bagezwe umutekano mu ibohero eka mbere ugasanga araho bita ngo bakapita abaserukira banyororo mu indani mu ibohero nabo babifise mu ruhara ku nkuru twaronse
ubwo n'umuryango we mwagerageje kubwira uko byagenze mwebwe amatohoza mwakoze hose
twebwe twaragize amatohoza hanyuma turabivuga umuryango wiwe nawe nyene urabizi mugaba mu Burundi murazi yuko n'uwabuze umuntu kizira kwa gandara muri ubwo buryo usanga hari ibintu by'iterabwoba ku buryo tanu ubyura umutwe ngo avuge n'ibyashikiye umuryango wiwe
noneho subwo ngubwo abantu bamugandaguye mu matohoza yanyu mwamenye hari inkurikizi zababayeho hari ubutungane bwakoze akazi kabwo
gushika no munsi nta gikorwa na kimwe ubutungane burakora kuri ubwo rupfu rwo munyororo
birababaje Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira na Maître Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'amategeko muri Akat Burundi turaganira rero ku bibazo byo gufatwa nabi mu magereza yo mu Burundi nk'uko uyu muryango wa Akat ubyemeza mu cyegeranyo cyo mu kwezi kwa cyenda kuri telefone turi kumwe na Domitien urakomeye
Ketwa kabisa turashima
uherereye hehe bwira umutumirwa huri
Jemereye mu ntara ya Cyangugu muri komini Mishirira
Ye icyifuzo cyangwa igitekerezo ikibazo
Ndimo nduziza ibintu ariko aravuga hari ibintu bibabaje cyane ariko nagomba ndababaze ko mu Burundi twahora dufite ubutuvuganira yari twe karaveri muri mpawe ubu umuntu agize nk'ibibazo akajya mu ibohero n'inde muntu ashobora kumuvugisha
reka Maître Ntiburumunsi ahita gusubiza
ibyo mutama murakoze baramukije Domitiano
yego
nibyo mutama Pierre Claver Mbonima yarakoreye cyane muri iki gisata cy'amabohero akajya aravuga ibihabera bagasemerera ariko murabona mu gihe amashyirahamwe aharanira gato y'akazi na muntu mu Burundi aburabujwe n'ubutegetsi murabona ibyashikiye mutama Pierre Claver Mbonima bakamurasa Imana igakinga hanyuma abandi bakangazwa no kuvuga kuvuga yuko ata no munsi mu mabohero nta uri karavugira abanyororo ngo akamo kabo kaje hejuru mu gihugu aboneka ni nabo twari ko turababwira baduhaye makuru n'abantu banyegeye kuko bamenyekanye n'ubuzima bwabo buca buhasigara naha rero niho igihugu niyo ingorane mu by'abanyororo mu Burundi ni mu by'abanyororo gusa ni mu gateka kazi na muntu muri rusangi hari izo ngorane kubera ko aya mashyirahamwe yangajwe yafuswe atagishobora gukorera neza ku rubuga.
Kuri telefone dufite kandi na Aniseti. Aniseti we? Aniseti? Aniseti telefone ye bambwiye ko yacitse, noneho duhamagare Emmanuel. Emmanuel?
Sabwe, sabwe.
Urakomeye?
Ntabwo ndakomeye.
Nawe wabwira umutumi, wabwira umutumi rwahuri?
Ye, ndi mu Burundi mu ntara ya Ngozi.
Yego. Duga kwija
ko ada gukibazo cy'abanyororo cy'abantu bapfungiye bya politiki bo bari bari mu bahotegwa.
Mhm.
Iki kibazo je ndi ndamyegereye abantu haramabuhiro.
Eh.
Kandi nda kubanzayo.
Ugiye gukora iki?
Na mfungo ya Jiwe nda kunda kuza gusura abanyoro abanyororo bapfunduwe.
Eh.
Nubwo rero iyo kibazo rero bavuze yuko ngo abantu bafungwa bya politiki bahohoterwa. Ibyo bintu sibyo kabisa.
Aha.
Kenshi na kenshi barakunda kwitwaza abanyapolitiki bamwe bamwe ngo abantu barahohoterwa.
Eh.
Ariko turavye biri mu mabohero ujya no hino abo tuyaga tugunda kuyaga.
Mhm.
Ibyo bintu kabisa n'ibaho kabisa umutumire kabisa igihe karavuga turabyumva ariko sibyo.
Niko se Emmanuel
sabwe
kuvuga ngo urabasura ayo niyo niho ugendera bikaba amatohoza yawe bwite.
Abagendera harimo abagenzi harimo abavukanyi turavugana kenshi na kenshi.
Ukemeza rero ko muri gereza ya Ngozi aho ngaho utuye gereza nkuru ibohero rikuru ni amahoro abanyororo babayeho neza?
Abanyororo ni amahoro babayeho neza nta ngwane kabisa. Turakunda kuyaga kenshi na kenshi ndakunda kubasura.
Reka metre ntibura umunsi tumubaze niba hari amakuru yaba afite yo kuri aho ngaho Ngozi kuko ubu icyegeranyo cyo mu kwa cyenda kibanze kuri Gitega Muramvya Bujumbura na Rumonge. Metre ntibura umunsi hari amakuru mufite kuri Ngozi?
Mwishyirahamwe akate twakoreye ku mabohero nk'uko mubivuze ya Gitega ya Muramvya ngobero rikuru rya Mpimbi ko mugabo ntirifise yoba ntabo twovuga neza ngo tuvuge duti nakana naka yarakubikiwe ngaha kuri uyu mwanya kubera amatohoza twacizemwo. Ariko uvuga yuko abanyororo mu ngobero rikuru rya Ngozi babayeho neza muri rusangi ariyo ingorane abanyororo amabohero yose ahuriye ko aho nibaza ko ubari kurenza kuri uwo rw'amazi mu ngorane abanyororo babayemo. Niyo uvuga ibohero rikuru rya Ngozi kumbure ribamwe abanyororo bangana n'abari bategekanijwe dushatse kuvuga ku bwinshi ati abanyororo bari mu ibohero rikuru rya Ngozi bose bariko baraburana ku bihe byubahirije amategeko. Ibyo nibaza yuko naho atamatohoza narigize ko tutosanga bimeze uko. Mugabo amakuru dufise akomeye cyane namakuru afatiye ku mabohero ya Gitega ya Muramvya ya Mpimba amwe ni bohero cyango ya
Rumonge. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga abanyururu cyangwa se abafungwa babayeho bate muri gereza zo mu Burundi. Akat irafata ingero kuri Gitega Muramvya na Mpimba muri Bujumbura na Rumonge bati hariho iyica rubozo cyangwa se kuborezwa igufa. Turaza no kugaruka ku bindi bibi bashobora kuba bakorerwa nk'uko Akat ibivuga. Kuri telefone turi kumwe na Louis Michel. Louis Michel
niko muraho
uraho urakomeye
yesa shimwe
ahimbazwe niko basubiza
narinda aho narinda.
None jewe nzahura ariko bwira umutumirwa ahuri
ngende babaye munsi ubugize kwe ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi.
Mu karere ka Kamonyi ni hagati no hagati ugereranije mu gihugu.
Ni hagati hagati mu gihugu rwose neza. Urya hagati mu gihugu ni hari rukoma.
Yego. Nuko metro ntibura munsi rwimishere aragusuhuza.
Ura metro
mahoro mahoro rwimishere.
Komera komera.
Amahoro.
Ngende babaye.
Aha.
Kumva ngo ano mu Rwanda. Tuzi ko umuntu yagiye gufungwa ntabwo tukibita abanyururwa bagiye kugururwa
yego
abari umugororwa ariko kumva ngo barahohoterwa muri gereza burema ni ibintu biri skandalize n'agahinda none se metre
yego yakwitabye
kiriya kibazo cyakemuka gite ariko noneho wasuko niba ari cyo koko bitari ugushaka gukabye cyangwa gutera urubwa ubuyobozi bw'igihugu barabizi ko kubyo bintu bihari kubera ko hari abantu bakabye ibintu bakagenda bakavuga bati ibintu bimeze bityo mbere atari ibyo akaba yamurugiye rero ariko ubundi abantu bateye mu Rwanda yari bakicarana ku gisenyi mwumvise ko bavuze ngo reka da ngo ntabwo twagiye ngo niyete Rwanda yica abantu yamara kwica abantu ikajya gukora ibintu bimeze bimeze icyo ni ikintu nabahuye rwose koko
igitero cyabaye muri mu karere ka Musanze.
None ikibazo rwose ko agiye kugururwa mbese kizakemuka gite niba igihugu kibizi kikaba kibizi neza ko wowe akaba ntiyagikorwa ese bizagenda bite bazajya bagenda mujye gufungwa byose bagiye kugururwa akira muri gereza urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane
yego rwimishe urakoze nawe
murakoze cyane
nuko metre musubize rero kune kibazo cyakemuka n'ukuntu niba nabategetsi babizi yego
reka mere ku cyakabiri ko abategetsi babizi cyane ko bari gukabyatingira byo batari byo nababwiye yuko twebwe mu gusohora icyegeranyo dufatira ku bintu biboneka biba byarabaye tukavuga ko byabaye kuri uyu munsi byakozwe na naka bikoregwa naka abo rero mu cyegeranyo cyacu ibyo byose biba biboneka abo batekereza rero mu gihe babona ko turi ko turabeshya baba nabo bakavuga ati ishyirahamwe ya kati ryabeshye kuri uyu munsi ntawakubishwe kuri uyu munsi ntawagiriwe ikosi rinini niri mugabo murabona bavuga mbure no kubera babona biri mu kuri hanyuma ati cyose mukagose biragoye uno munsi mu Burundi kubera ibijyanye n'agateka kazi na muntu ntibyubahirizwa na gatoyi uno munsi leta y'u Burundi ivuga yuko ibintu byose biriko bigenda neza mu gihe natwe tuba turiko turabona ko kuri ku rubuga ariko haba ibindi uno munsi ibituvuga by'uko abanyororo bakubitwa niba nakubitwa n'abajejwe umutekano mabohora hanini bakubitwa n'abandi banyororo bagenzi babo umuntu yo kuyumvira ko baba baje gupfungwa cyangwa baba baje gukorera ikiba abandi banyororo bene wabo abo banyororo rero usanga ari abayoboke b'umugambi uri ku butegetsi bakabikora ariko abajejwe umutekano w'amabohero babibona ntagira icyo bakora bakabikora bafise inkigi cyangwa complicité y'abatwara amabohero ni ukuvuga yuko icyo kibazo kigoreye nuko uno munsi umenga ntawe ugitwara uwundi cyangwa baba bafataniye muri ubwo bukozi bw'ikibi ukabona ko umuntu yiha ububasha bwo gukubita uwundi kandi abo bantu babikora ugasanga bakorana n'ubutegetsi cyane ku buryo usanga n'abo bantu bari mu kintu bise ngo ni komite de sekirite ngo n'amakomite ngo ajejwe umutekano mu mabohero bagashyirwaho n'ubutegetsi bw'amabohero no kuvuga yuko ubwo butegetsi aribwo bubakingira aribwo bunabatuma kuja gukora ibyo bintu murumva rero ko bigoye kugira ibyo bintu bihere mu gihe baba bakingiwe ikibaba n'abategerezwa gucungera abo banyororo naho bigoye gukemuka ariko hamwe leta y'u Burundi yokwemera yavuga ati gati hakazi na muntu kubahirizwa muri rusange n'ibyo by'amabohero byoja hamwe n'ibindi ariko mu gihe bakivuga yuko atakina kimwe gati hakazi na muntu kubahirizwa mu Burundi uno mugwawo ni weruka gutanga icyegeranyo kawa warerekanye amabi ariko arakorerwa abarundi biragoye ko ibyo bintu bizohera kuko ingwaruye uyikira iyo wemeye kuyigwaye
ijwi rya Amerika ikiganiro muri Sanga. Turi kumwe kandi na Joel kuri telefone. Joel we.
Sabwe.
Urakomeye.
Ndakomeye cyane ndibyura ndashimye.
Uherereye hese Joel?
Mu mujyi wa Kigali.
Uko numvuza nuvuga ikirundi?
Eh, ni mu Burundi.
Eh, nuko. Ikigali rero mu Rwanda ni huri.
Asha niho ndi kabisa. Hubwe ijwi rya Amerika n'imisi twagiyomba gasenze kuno bya byagenze.
Hari akabazo ka technique kari kabaye ku byumba bya FM barabisimbuye ubu ngubu none irakora neza.
Nuko manda ndi kasaba nsaba sinene nabonye cyarakemutse.
Ye, nuko duga ku ijambo rero.
Banze no kuramutsa umutumire nawe munyamakuru.
Ye, turagushimiye cyane.
Yego. Okay, kibazo cyanjye. Uriya mugabo w'ingozi gihe ndi kibyemeranye aho biriya yavuze. Biriya duhubwa ngo ingozi ngo bafungwa ngo banyururo bayeho neza reka reka. Gewe mfite umuntu w'umushuti wanjye ufungiye rero mfite inomero ye byo turivuganira.
Eh, afunze afite telefone.
Eh, bari yo bazicunze hariya mu ngozi. Muri gereza harazitunze.
Barabyemerewe.
Simbizi nyine ya namubajije arambwira ati turazitunga hari igihe bakora umusako bakazitwa kariko iyo babimenye ngo barazigira barazinyegeza.
Nuko mukunda kuvugana rero.
Turavugana mfiteho babiri bafungiye babakatiye imyaka 20-20 undi bamukatiye 15.
Yego, hanyuma rero bakakubwira ko babayeho bate.
Tavugana nambwira ati nk'ibintu byo kurya byonyine n'ibintu bijyanye no kurya siwati sinezi dafite nyine iyo batagize nk'uwabo areba ukuntu bigenda ubuzima nyine ni buriya w'ingozi yavuze ngo babayeho neza ese uri muri gereza ukabaho neza
ntabwo mbizi nanjye
buriya w'ingozi yabeshe yabeshe ndafite n'ufungiye abafungwa aho ukuntu iyo ntababonye nabo bafungwa bazira ngo ibi bya politike nkango senere ukagendayo barahohoterwa gihe yarabimbwiye kiretse ufunzwe wari nk'umusenidede nta bitangwa na ba senere bonyine iyo ufunzwe bakagushyira hariya muri gereza mo imbere barahohoterwa byata n'uriya w'ingozi yabaye nabivuze ndanumirwa neza neza yabaye ngo agendayo yewe turivuganira yivuganye na nagwa ino na WhatsApp mukamubaza giye turivuganira ubuzima hari ya sisawo sawa kabisa.
Ye, urakoze cyane Joe.
Eh, nawe nkatekereza ese leta yifunze umuntu nagiye umufunga nyene kugira ahantuwe ibyaha yakozere baciye bafata akanahohoterwa kandi ane n'umugasha ari mu bihano leta irakwiye kwikebuka.
Ye, urakoze cyane.
Na mutu umutumire abarebe badusohoreza makuru yuko bazaje ubwo no mu Bujumbura naho nyine saga ari hatari Bujumbura.
Nubundi bakoze ibyo cyegeranyo nacyo kireba mpimba ibujumbura.
Eh,
urakoze Joe.
Yego, murakoze namwe. Mugoroba mwiza.
Yego, naho ubwo umugoroba mwiza. Twebwe hano turacyari saa 4 n'iminota hafi 20 mu gatondo. Nuko metre ntiburi munsi iki kibazo kibiribwa mu mabohero giteye gite.
Ikaza imbere yuko nda cyado kibiribwa mu mbabarire gato ngaruke kuri iki cy'abafungwa bavuga yuko babayeho neza. Abafungwa burya kuko twabishyize mu cyegeranyo ntibafashwe ku rugero rumwe. Hari abo bapfungwa bagirizwa ibya politike babona amabi cyane bakurikiranwa cyangwa n'abandi bafungwa mugaha akaba abandi bafungwa bafungiwe ibyaha bisanzwe abo honye ugasanga ntibakurikiranwa cyane ku rugero rw'abandi bafungwa muri ibi byo guhohoterwa cyangwa gucungisha ijwisho ni n'abo banyororo bayoboka umugambi uri ku butegetsi. Hanyuma rero mugabo hari izindi ngorane baba bahuriye ko nk'ibyo byo gufungura n'ibiki ariko arashaka kuvuga nk'uyu muntu w'ingozi yavuze ati abanyororo babayeho neza ati hari n'abo muranja kuraba usanga ari muri abo bantu bakundwa kage ubwo atangorane bafitaniye n'ubutegetsi mugabo ku bandi nabo arondera inguvu ashake kumenya makuru akwiye yegera abaze abandi n'abandi bose kuba bameze nk'abo bandi biwe. Hanyuma rero nibyo hari ingorane nyinshi mu mabohero nibyo by'ibifungurwa afungura imfungurwa zidakwiye biravugwa cyane cyane mu byo twumvise mu ibohero rikuru rya Rumonge n'ibohero rikuru rya Mpimba ko hari ibigo by'ibifungurwa bikorwa n'abandi nyene batorwa n'abarongoye amabohero ngo n'abakapita ugasanga hari abajejwe ibyo guteka abajejwe ibyo by'umutekano n'abajejwe rero iby'imibano mu mabohero hamwe n'abarongoye abohero gusanga ku magarama bari bandikiwe kuronka batayaronka akwiye bakanyuruza iyo ntica ntikize n'ubundi bahora baronka urumva rero ko haca haba inzara mu mabohero ugasanga umuntu atafite uwabo ashobora kumugemurira izo nabyo kubera ko n'ubutunzi mu banyagihugu utameze neza si benshi baronka babagemurira baguma bateze amashyi ko kuri utwo duharage badakuronka n'agafu badakuronka indani mu mabohero mu gihe rero batabirose murumva yuko batarose n'utwo duke twari twanditswe ko inzara ikidura inzara hagati indani mu mabohero ego niko bimeze
niko semetre
biravugwa
hari yego hari akantu nasomye muri iki cyegeranyo cyanyu numva ko hari abazira ubusa koko ku buryo bugaragara hari nk'urugero mutanga ku itariki ya 4 y'ukwa 9 2019 umuntu umwe wari uri mu ibohero rya Mpimba ntabwo mvuze amazina ye nubwo yanditse washyizwe mukato niko mu kinyarwanda babyita mukasho muri gereza ye bwite bamushyira mukato ngo kubera ko atarebye amakuru ya radio television y'igihugu RTNB ibyo saka mama
yego ibi rero nibyo bikunda kuba kumbure twavuze umwe ariko ni benshi bikunda gushikira uyu yazize yuko ngo atarabye amakuru ya RTNB kuba yari kararaba televiziyo hanyuma arasohoka ari uko amakuru agiye gutangura acahura n'uwo muntu w'imbonera kure asanzwe avuga ko ajejwe umutekano mu ibohero ariko urumva ko abari kuwuhungabanya ataba ariko aracungera umutekano aca aramufata aramukubita hanyuma amurungika muri aho hantu rero bapfungira abantu umwe umwe kugira ngo bahashe bamuhashe azira yuko ngo agwanye ubutegetsi ngo kubera adashatse kuraba amakuru y'iradiyo na televiziyo y'igihugu ahantu kubera baba bazi yuko iyi radiyo na televiziyo y'igihugu ibikunda kwerekana ibintu bijyanye n'iby'umugambi uri ku butegetsi ariko murumva ko ari ibintu by'ibiterasoni mu ibohero aho umuntu apfungwa azira ikintu nk'icyo kumbure atani ijambo ribi yaravuze ko hari ubutegetsi ari karagwanya cyangwa ari kindi mugabo kubera ko uwo muntu ari badahuje umugambwe azi ko yaba ari umugambwe udavuga rumwe n'uri ku butegetsi akabona ngo ntaravye ibyo ubutegetsi bwakoze agaca bizira agakubitwa agapfungwa murumva ko ari ibintu birengeje ubwenge.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga, umutumirwa Maître Jean-Claude Ntiburumunsi ni uhagarariye igisata cy'amategeko muri ACAT Burundi. ACAT ni umuryango uharanira gukuraho ibyerekeranye na torture cyangwa se iyicarubozo kuburezwa igufa. Kuri telefone turi kumwe na Samuel. Samuel we?
Karame.
Urakomeye?
Ndakomeye.
Ndumva ufite ibakwe rwose. Bwira umutumirwa ahuri rero.
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego. Gusha ku ngingo rero
ndi kumva abarundi barahurikiye rwose niba koko izo mfungwa zibayeho nabi ndikumva kandi nabo ngabo bareba uwaguwe igicumbo ngo ari kureba televiziyo ngo itari y'igihugu ni amakuru ngo atari ayi televiziyo y'igihugu ukumva umuntu aba agomba aba afite uburenganzira bwo kureba televiziyo ashatse
Wendi kubibona ariko abo bandi siko babibona kubera ko yarahohotewe.
Ehe.
Nuko. Nicyo cyonyine warufite igitekerezo cyo nicyo gitekerezo cyonyine warufite.
Ndumva nyine umuntu abakwiye kugira uburenganzira bwo kureba icyo umuntu ashaka.
Nuko nuko samwe urakoze.
Yego. Nizo mfungwa. Nizo mfungwa zikwiye kwitwaho kuko n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Yego. Urakoze samwe. Komera. Noneho duhe ni turi kumwe rwose. Noneho duhe n'ijambo na Maraki. Maraki.
Yego.
Urakomeye.
Na mahoro turashima Imana.
Nuko wowe suherere he Maraki?
Jewe ndahantu mu buhungiro nyene ndi mu buhungiro.
Ariko uri Umurundi?
Yego ndi Umurundi.
Sinkubajije ubwo buhungiro urimo.
Oya.
Yego. Gusha ku ngingo rero.
Yego rero kuri iyo ngingo metri ariko aravuga bigaragara ko yatanga bagiye batanga uburorero cyane mu mpimba ariko
ntabwo ariho honyine
mu hantu hazwi ariko hari ubundi busho butazwi buberamo ihohoterwa cyane mbere jewe nanjye ndi umwe mu bantu wanashaka bafungiwe muri ubwo busho butazwi nanjye nkaba narahohotewe mbere nkaba n'ibimenyetso bihari rero utubazo tubiri jewe
mubaza Maraki.
Yego.
Mbere yuko ubaza utwo tubazo watubwira ntutubwire iyo kasho wafungiwemo ahubwo utubwire igihe wafunzwe muri iyo kasho ni ryari?
Jewe nafunze mu 2016 mu mpera zaho.
Wamazemo igihe kingana iki?
Namazemo hafi ukwezi kose.
Utaragezwa imbere y'umucamanza?
Sinigeze ngezwa imbere y'umucamanza na rimwe, ahubwo naje kugira amahirwe nyene ndatoroka Imana irabikora. Uyu munsi ndi mu buhungiro.
Wari wafashwe nande n'uruhe rwego?
Nani nafashwe nyurujwe, nafatiwe ahantu i Bujumbura. Ntabwo nafashwe ku mugaragaro ariko nafashwe nyurujwe, hama nza gufungirwa muri ako gasho. Ariko sinigeze nzigwa imbere y'ubutungane n'umunsi n'umwe.
Ariko rero bakunyuruje ufite ukubakeka ni abapolisi nabo mu iperereza na abasirikare ni bande?
Nabo mu iperereza kuko hariho nabo umuntu usanga abazi muri bamwe iyo bamaze kukunyuruza bakakujyana. Hariho abaza kukubaza ibibazo bakaza bakakoresha interrogation, ugasanga harimo n'abantu mbere uba uzi. Ariko bivanye n'uko aho imbaraga zawe zigera udashobora kubitwarira ngo umenye ngo wokwitwara gutya wofashwa nande, ugaca usanga bibaye uko birarangiye. Ahubwo uvuye mu gasho bakuvunaguye, uvuye mu gasho bakwishe nabi, iyo ugize amahirwe ugatoroka kuko benshi barapfuye.
Niko se Maraki, mbere yuko nakwigombye kubera ko urimo utanga ubuhamya bukomeye, none bakubazaga ibibazo byerekeranye na politike se cyangwa ubujura cyangwa bakubazaga ibihe bibazo mbese?
Rero icyo gihe hari mu gihe twari tumaze igihe twiyamiriza ikiringo cya gatatu, twagiye mu myiyerekano y'amahoro kandi ibwiriza shingiro ry'iwacu mu Burundi riremera imyiyerekano y'amahoro. Kandi twebwe nta muntu twahutaga kiretse ubudusotoye. Icyo gihe rero bakubaza abantu mukorana na bande, kwa kundi nyene ya majambo ba Pacifique Mufaniki bande, n'ayo majambo babakubaza ariko zari imboza politiki. Iyo utemera umuganga uri butegetsi baragufunga bakakujyana ahantu hatazi, ntabwo wigera uburana. Ahubwo barakubaza iyo udapfuye kugira amahirwe ugatoroka ukazogenda uko utaruse ukuvugira.
Akabazo ka nyuma mbere yuko ubaza utubazo twawe, hari umuntu wo mu muryango wigeze amenyeshwa yuko bagufunze?
Wo mu muryango iwacu
cyangwa se inshuti?
Nawe bose baje kubimenya nuko maze kuvayo ndongera ndahunga baje kumenya nuko namaze kuvunga igihugu ntakiri mu gihugu
nuko baza rero noneho twa tubazo twawe tubiri utubaze metre ntiburu munsi
yego akabazo kanje ka mbere ndabaza ni uyu munsi turazi neza ko uhereye mu 2015 hagitangura imyirakano hariho abajene benshi bagiye bapfungwa bazira imyirakano hari abapfuye hariho abakiriho mbega abakiri mu gasho ni giki nk'aba metri baba bariko baradufasha kugira nabo baronke abababuranira kuko uyu munsi je ndazi abantu bamwe bamwe bariyo mu gasho kuva muri 2016 kugeza uyu munsi ataraburana nigiki bariko baradufasha kugira ngo nabo baburane nimba rubera yere nimba rubgumayo agumeyo ariko agumeyo azineza yuko yera cankatera ako nakabazo ka mbere
yego
akabazo ka kabiri ndabaza nti natwebwe twahohotewe kandi tugahohotewa twafashe n'inzego z'umutekano bamwe bamwe tukaba tunabazi abadufashe bivanye n'abatubashije ibibazo kama munyuma tugahohoteza tukagirirwa nabi tukavunagurwa mbere n'ibyemezo tukaba tubifise ibimenyetso uyu munsi ko turi mu buhungiro tudashobora kuvuga ni kiki bategekanya gukora kugira ngo umunsi umwe abo bantu tuzi neza kandi dufitiye ibyemezo batugiriye nabi baduhohoteye bazokubitwitahe mu gahanga kugira ngo natwe ubutungane bukore kuri twebwe kubera ko twebwe nk'abajene natwe uyu munsi hazogera igihe natwe tuvuge ati nubwo hazota imyaka 50 tuzovuga ati inyuma imbere y'imyaka 50 haciye twarahohotewe kandi twahohotewe nanaka ariko mugabo hari igihe uwo muntu azoba yarampohoteye atazoba ubutungane butazoba bukimukoraho bivanye n'uko umuntu usanga yabaye umutegetsi akahabwa ubudahangarwa ni giki bariko barakora kugira ngo natwe twahohotewe turi mu buhungiro tubone ubutungane
ye urakoze cyane Malaki
ama nagira nsabe ko bivanye n'ahantu ndi ntariko ndumva ijya Amerika neza ko noguma ku murongo kugira numve inyishu ari bumpe ngo bamumfashije
reka mutagoma arakumva ntabwo ndinda kugusa ntawe ntabwo musemurira arakugumisha ku murongo rwose
yego mwaramukode
metre
yego
uyu muhungu Malaki wamwumvise
namwumvise namwumvise Malaki ari mu bandi gwaruka gwishi gwahohotewe guhera mu 2015 bakorerwa amabatandukanye nkuko numvise ariko arabivuga ni benshi tumaze kumviriza bame bavuga bahuye n'ingorane nk'izo nyene abashoboye kuva mu menyo y'imbu bagashobora kuvayo reka mbere hari n'abandi bakibohewe nk'uko ariko arabivuga mu mabere atandukanye twebwe rero Malaki arabizi yuko tukiri mu gihugu tukiri ko turakorera mu gihugu neza twaragerageza abantu bari mu ngorane nk'izo tukababuranira tukabashikira mu butungane aho badashobora gushika bobo mu nyuma rero leta icyo yakoze ni icyo kwari kugira ngo ridusubire kujya turaberekana ayo mabi yose ari karaba cyane cyane ngo dufashe n'abo bantu bari muri izo ngorane naho yayuga yamashyirahamwe naho yangaje bari bayarongoye akayabuza no gukorera mu gihugu mugabo twebwe ntitwareze amaboko naho ibyo dukora bifite aho bigarukira uno munsi nka kate ntiyokora uko yakora ngo iyo umushingwa manza umuntu agende amuburanire kumbure hari amashyirahamwe amwamwe ariko arabikora mu Burundi twovuga nk'urwego rw'abashingwa manza b'Ubujumbura kambere n'Igitega ariko baragaragaza muri ibyo byo gufasha abanyororo bapfunzwe kumbure babashikira bose kandi noneho bakora ku madosiye bahawe n'ubutungane mu gihe ari amadosiye ajyamye anyegeye byari bikeneye ko hari abantu bayabyura ariko nibyo n'izo ngorane twagize z'uko tudagishobora gushikaza ku rubuga kugira ngo dushobore kubikora mugabo rero ariko ndavuga nitwicaye ari ikindi kibazo kigira kabiri ariko aravuga ati ati nka twebwe twahohotewe turi mu buhungiro ati kugira ngo abadukoreye ibyaha tuzi neza dufite ibyemezo
umunsi umwe baze bahanwe twogira gute twebwe muri ishyirahamwe ya kate twicaye naho tutariko turakorera neza mu gihugu twavuye dufata inzira yo kwitura ubutungane bwo mu karere cyangwa ubutungane mpuzamakungu nsanzwe Uburundi bwaremeje mu masezerano atandukanye bwateye ku mikono ari ku rwego rwa Afurika ari ku rwego rw'isi yose mu ishyirahamwe mpuzamakungu ni ari ku bijyanye n'ibi by'ihohoterwa kuri komite y'igisata cya ONU gihari by'agateka kaje na muntu kirwanya ibyerekeranye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu komite contre la torture cyangwa umugwi wa Afurika urabi by'agateka kaje na muntu iyo bita komisiyo africaine des droits de l'homme. Izo zose ni inzego twitura tujya turitura gushika uno munsi ku bantu batagishobora kuronka ubutungane mu gihugu kugira ngo ubutungane mpuzamakungu bushobore kubatunganiriza niko turabikora na wene adatwiture adatubwire neza uko bimeze ngira turamuha ahashobora kuturonderera hanyuma tuzoshobora kumufasha kugira ngo twiture ubwo butungane mpuzamakungu turazi yuko ubutungane bwo mu gihugu aribwo bwari bubishoboye neza kubera bobo bwari hafi yabyo ariko mu gihe tutaraburonka tube turitura ubwo butungane mpuzamakungu ibintu ntibigende ngo biyangare biheri iyo ata muntu ariko aramenya ibyabaye
none se ubwo ngubwo wamubwira nyine uburyo yabashikiraho
ego noshobora kumuha akanimero ka WhatsApp yoshobora kuronderera ko ni guteranya 32 amajanane na 65 10 26 30 ya niyaca kuri iyo nimero
ni WhatsApp
azohava ni WhatsApp ego azohava ashobore ashobore kuronko bavugana ajejwe ico gishata cyo kumviriza abahuye n'izo ngorane.
Maraki uracyari ku murongo?
Ndahari.
Aka nimero wagafashe?
Nakanditse cyane Imani mu mugisha rakode.
Ngaho yisubiremo twumve ko wayifashe neza.
Ahantu ndakanditse nabwo ndakakarisha ariko maze kukandika nta kibazo cyane ndaranabavugishije.
Na nimero yawe turayifite natwe uzi ukuntu watubona dushobora kugufasha tukayikwibutsa
cyane. Murakoze.
Maraki urakoze. Metro nibura umunsi tukiri kuri iki kibazo kuko Maraki yavuzemo akana ati nko mu myaka 50 aba bantu bashobora kuza kubitwa intaye mu gahanga. None iki kibazo cyo kuboreza abanyururu igufa cyangwa se n'abandi bantu muri rusange ibya torture ni ibyaha bidasaza.
Iki cyaha cya torture ni icyaha kidasaza nta hagire uri karagikora yibaza ngo uno munsi kwa kingiwe n'ubutegetsi burabaho bugakura bugasaza ntagire uwibaza rero ngo ibyo bintu ngo azobiherana burya icyanditse ntawe kijya kandi ubwo butungane turiko turitura nabwo buzogera ingingo bufatiye ko aho no kuvuga ko leta aba ariyo iba bakira urubanza leta itashoboye gushobora gutunganiriza abanyagihugu muri icyo gihe rero leta nayo nibaza ko itazokwemera kuguma irikiri irarihira irishura ibyakozwe n'abantu nayo izohava ikabahindukirira ifatiye kuri rya tegeko nabyo nyine rihari byerekeranye bya action requisoire. N'uno munsi rero bariko baratwara n'aya mabohero atacu bariko barakora nibibaze ngo ibintu bizokwamuko bashobora kubahindukirira amategeko agahava akabagarukira ko.
Aho ngaho nkunganiye nkurikira ukuntu muri za Argentine, muri za Chili, n'urugero za Brazil higeze kuba ubutegetsi bw'igitugu cyane muri ibyo bihugu ni muri Amerika y'Epfo muri za 70 muri za 80 abantu bari abapolisi abantu bari abasirikare icyo gihe n'abantu bakoraga mu maperereza ubu ngubu bari kujya mu nkiko babaziza ibyo ngibyo byo kuboreza abantu igufa ibyo bya torture kandi imyaka 30 irarenze ndibeshya metre
ni mwibesha mbere n'akarorero ka hafi ngaho muri Afrika wa Senabre.
Eh, Senabre yego.
Ariko bazanwe imbere y'inkiko muri iyi myaka ari ibyaha bakoze mu myaka ya 80.
Eh,
no kuvuga no munsi wihenda ngo afise ingufu ingufu z'umuntu zifise umwanya igihe kimara ariko ingufu z'itegeko nazo zifise ubuzima burengeye cyane ubw'umuntu.
Twibutsa bumva ijwi rya Amerika ko uyu mugabo Senabre Maître Ntiburumunsi avuze yategekesheje igitugu cyane igihugu cya Chad. Hanyuma rero Afrika iza gushyiraho urukiko mpuzamahanga rwakirwa na Senegal rumucira urubanza. Nimba Maître twibukiranye nimba nibuka neza bamukatiye igihano cyo guheramwo.
Cyo guheramwo?
Eh, ubuzima bwe bwose agafungwa.
Ego.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri Isanga abanyururu babayeho gute mu babohero yo mu Burundi nibyo tuganiraho na Maître Jean-Claude Ntiburumunsi duherero ku cyegeranyo bakoze muri Akat bakoze ku magereza yo mu mijyi ine Gitega Muramvya Bujumbura na Rumonge. Maître Ntiburumunsi narakabajejwe igisata cy'amategeko muri Akat Burundi. Kuri telefone dufite Wilson. Wilson we?
Wiriwe
neza, uri hehe Wilson?
Ndi mu Buhinde.
Mu Buhinde?
Yego.
Mu Buhinde mu ijwi rya Amerika?
Turayumviza kuri kumamakuru yo mu bihugu byacu.
Eh, ubu ngubu se mu Burundi nagiye mu Burundi, mu Buhinde ni sangahe?
Turi saa mbili na tatu na itandatu.
Y'ijoro?
Ijoro.
Eh, no. Noneho nawe ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Eh, nari ngira ngo umutumire mwatumire kuko nari nagerageje kubyumviriza abanyororo bakunze mu gihugu cy'u Burundi ni benshi kandi ariko yaraba abanyororo benshi basa amadosiye atarasubiye no kutuma bari mu mabohero. Rero ibyo bituma ubwa mbere na mbere ho igitigiri cy'abanyororo kiba kininiya kandi ugasanga ibintu bafungiye n'ibintu bitategereje bituma baba muri ayo mabohero. Hama kuri icyo cyo guhohoterwa nabo mu mabohero ni ibintu byumvikana cyane kuko tugerageje kuraba igihugu cyacu kirimo igihugu cyacu kisiyemo n'ibihe byatumye hari injyana hagati y'abanyepolitike bituma hari abantu benshi bafatwa barafungwa cyane cyane nk'abantu biyamirije ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu benshi barafunzwe nk'uko n'uwahejeje guhamagara ariko arabivuga. Rero ugaca usanga barahohoterwa kuko turabizi neza abantu baba bacungera amabohero ari abapolisi. Hari nabo duhora twumva yuko usanga bari mu mabohero ahubwo ari nk'ibyisho bya bariya abantu baba bashinzwe amaperereza y'igipolisi. Ugasanga rero barahohoterwa abantu bariyo batavuga rumwe na leta. Ugasanga bamwe baragwara bakabanyura kuja kwivuza. Twarumvise mu makuru yaheze yuko hariho n'abapfuye bankiwe kuja kwivuza. Yumva nibyo byose bijyamo mu guhohotera agace k'akazina mu bintu cyane cyane ak'umunyororo. Rero ahanini ikibazo nashaka kubaza uyu mutumire nk'uko ari umuvugizi n'amategeko akate Burundi turazi ko mu myaka yaheze bafashije cyane cyane abantu bari bafungiye ubusa. Hari ibyo gusemerera hamareta ikikubita agashyi bamwe bamwe bakarekurwa. Hari abantu bafunzwe batagira amadosiye bakarekurwa. Ariko none nk'umuntu yizi by'amategeko kandi turazi ko bigoye mu Burundi kugira ngo bashobore gutohoza by'ukuri ngo bamenye abo bantu bariyo. Ahanini ndiko ndavugira aba bantu bahohoterwa kuko benshi ndaje nk'abantu bashika kuri batatu bari batadosiye zabo atahantu urubanza rwabo rwanditswe gusa kubera ko bari mu bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uno munsi bari mu mvuto atadosiye ntibazi ngo turiko turaburanira iki tuzepfa n'abantu bafundikwe.
Abo ngabuzi niko Wilson abo ngabuzi badafite amadosiye uvuze babiri cyangwa batatu nibo nibuka neza bamazemo igihe kingana iki mu ibohero?
Bamazemo imyaka itatu.
Imyaka itatu nta dosiye?
Nta dosiye, nta batararengukishwa na rimwe.
Nuko bandanya ku kibazo cyawe.
rero ikibazo nashaka kubaza uwo mutumire harukuntu mushobora gukora harukuntu baba bakorana n'inzego kuko turabizi neza nubwo harimo abantu baba bahohotera abandi harimo abandi baba banyotewe ubutungane kandi bakora mu butungane nyine none nta kuntu nimba bitariho nta kuntu bokumvishwa bogerageza bakarondera icyo nakwita connection hagati yabo nabo bakora mu butungane kugira ngo izo dosiye z'abantu ariko bahohoterwa izo dosiye z'abantu bariyo batagira amadosiye bashobore kubimenya kugira ngo mu Burundi nubwo ubutungane bwaho butokora hariho Burundi bwarasinye amasezerano y'amashire y'amasentare mpuzamakuru sentare ya Afrika kwani cyaha nubwo muri sepeli nibaza ko bavuyemo ariko ndibaza hariho East Africa hariho sentare za East Africa bashobora gutanga amayo madosiye y'abantu none uyu mutumire rero nashaka kumubaza nimba hari ukuntu baba bakorana n'inzego ziri mu gihugu bamwe bamwe kugira ngo bashobore kuronka ayo makuru yizewe hama ikindi kibazo cya kabiri nashaka kumubaza amadosiye akati yabonye nubwo bariko baravuga ngo ni ibintu byotwara imyaka mirongo ariko urumva nk'umuntu aba yaba yari ahohotewe akumva bamubwira ngo n'inyuma y'imyaka 20-30 urumva nta cyizere bafise nta zindi nzira zishoboka zihari z'uko leta cyangwa ubutungane bwogondorira kugira ngo abarenganyijwe bashobore kurenganurwa urakoze
Wilson nawe urakoze cyane
ego
metre ntiburi umunsi mubwire rero
ego Wilson abakoze cyane avuze ibintu yabaca abanyororo cyane tutari bwanashike ko byerekeranye n'iby'amagara hamwe n'iby'ubwishi cyane mabohero ngira turaza kubigaruka ko murangiye cyane no kuri ibi kubibaza abajije avuga ati mbega indani hari connection cyangwa hari ukuvugana hari abantu bo mu nzego ngo ba muri kumwe muvugana kugira ngo ibyo bintu bimenyekane hanyuma bishobore kubishyira mu masenare mpuzamakungu bagomba tumubwire yuko mu bisanzwe iyaba abo bantu banyotewe ubutungane mu gihugu batahari twebwe ntacyo tuba turonka tuvuga kuko murabona ko tutakiri ku rubuga indani ngo tukwire tubikurikiranire hasi nabo nyene banyotera ubutungane nabo nyene bababazwa n'amabi abo banyororo ariko barakorerwa baduhaye amakuru badubwira byose biriko biraba hanyuma twebwe tukava tukabitoha ibyo hanyuma tukabishyira mu cyegeranyo ni ukuvuga rero ibyo gukorana n'abantu b'indani nibyo biduha nibyo turiko turakora nyene kandi uno munsi nibyo dushoboye kubera ko ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwadukuye ku rubuga aho twahora dukora bitagikunda mugabo rero ibintu by'inzego nta nzego twavuga ko dukora kubera inzego urumva no kuvuga leta nyine niba iri hejuru ya byose n'izindi nzego zayo ziri hasi mugabo abantu bari muri izo nzego baduha amakuru barahari icyo gituma tukironka n'aya makuru tukayashikiriza abantu bakabimenya ibintu ntibigume biri mu kigobero hanyuma aravuga ati nta kuntu mwogondoza leta ko mbona yasinye amasezerano ku migwi ya Afurika n'amasezerano mpuzamakungu yo gateka kazi na muntu twebwe ni nari navuze kuri Marrakech turiko turabikora turamaze gutanga n'amadosiye atashika muri uyu mwaka wonyine ashika kuri 6 mu mugwi wa Afurika turamaze gutanga ashika kuri 4 mu mugwi ujejwe byo kurabya agateka kazi na muntu muri mwishyirahamwe mpuzamakungu wanyu raba ibyo byo guhohoterwa eka mbere no kuraba kubapfungiwe ubusa naho nyine tubandanya dukoreraho turamaze no gutanga amadosiye atari make ni ukuvuga rero ntitwicaye guma tugerageza uburyo bwose bushoboka turekuriwe n'amategeko kugira ngo turabe ko agateka kazi na muntu cyangwa agateka kazi k'abanyororo ko kubahirizwa uno munsi rero turi imbere ya leta idashaka kumva ikintu na kimwe n'ibyo niyo turiko turabikora muri iyo migwi bakabandikira urabona yuko batishura kugira ngo bemeze cyangwa bahakane ibyo bintu ko byabaye n'abantu bibereye mu nk'ukumenga nta kintu kiriko kiraba mu butsi bagasibira amatwi kunduru zose ziriko ziravuga zivuganira gateka sina muntu ariko Wilson yo menya yuko ibyo bikogwa cyicaye turiko turabikora naho ubushobozi utakingana nkuko twari tubufise imbere yuko dufutwa ariko tubandanya dukora uko ubushobozi kose kugira ngo turabe yuko leta yogondozwa duciye muri ubwo butungane mpuzamakungu.
Wilson rero mu Buhinde nibwiye yuko ndizera yuko yumvise igisubizo cye kuri internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com. Dufite na Macumi kuri telefone. Macumi
halo,
urakomeye?
Ego ndakomeye.
Uri hehe Macumi?
Ndi Muyinga mu Burundi.
Muyinga?
Ego.
Nuko baza akabazo kagufi ya kubera ko dushigajagaye gato cyane.
Ego. Bena benda mvuge yuko muri ibi bintu muri mwe muravuga by'ihohotera agateka kagina muntu mu Burundi bwararengerije ahubwo kuko ibyo ubundi hariho guhohotera bimanarenze byose kuko ibyo ubundi kujya mu perezida 2023 y'ukwezi k'umunani ibyuma niho mwebwe data bibagora agenda ndabivuge hakiri kare hanyuma iranka ni kuvuga rero habaye abantu batatu badasiga hanyuma bamaze kuyiba basaba yuza kuyibika umuntu bayimubikirwa nyine muri gegero basaba datu kuyitora bagiye kuyitora basaba aramasaha amaba bafashe uno bayibikije bobo bariyirukanje abo bagabo batatu bamaze kuyiruka uwo bayibikije niyo yaciye ahagarama basaba batatu inkoni barakubika muri gegero yaraye yapfuye
naho ngaho mubabanyi bawe
ni mubabanyi abo bahungu abo batatu bagiye kunyiba kwa na rimwe kandi atari ku birometero byinshi kirometero kimwe n'umunsi basaba gato kunyiza mu bibisi uwo muntu muri gegero barikirikira hanyuma basaba bajya gufata uwo bayibikije basaba mujya ko barakubita gushikaho atari arakuye
abamukubise ntabwo batawe muri yombi
nta n'umwe arafatwa ahubwo nibyo bigitangaza nta na kamwe nta n'ikintu na kimwe kigira n'abasare bakurikirwa imbere y'inzu zabo nta na kimwe ngo barabatumye ko ntarengwa ibyo bagiye kureshya kuko batababisha bakigombora kuko ahanini yabikorwa n'igaruka z'ingemera.
Macumi urakoze cyane igihe kitubanye kigufi yumbabarire nkwambuye ijambo rwose atari uku kwanga ni ukubera ko igihe kigiye urakoze cyane.
Ego murakoze mugabo murabiyo kibarije uwo muntu uri kugura ubundi bwo gerageje bakabira bakagukurikiranira aho babije.
Yego ndibwira ko yakumvise noneho reka agira icyo akubwira ariko metre ntiburi umunsi ni amasogonda 30 gusa usigaranye.
Ego ndumva ko ahanini ariko arabaza ko atacu twofasha reka nawe nyene twomuhaye kaka nimero ashoboye kuronka agatelefone ka WhatsApp urabona ubu biragoye kugira dusubire kuvugana. Yo turondera kuri rya nimero guteranya 32 635 26 10 30 azatwegere tuzoshobora kuyaga tubora ariko ari cyo twashobora kumufasha kandi ntibizokwanga.
Metre ntiburi umunsi Jean Claude ujejwe igisata cy'amategeko muri Akat Burundi ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane menyesha makuru. Nashaka kuvuga ko iruhande y'ibi byo gukubitwa no kubanda no kuborezwa igufa mu mabohero ibijyanye n'ibiharuro byinshi mu mabohero nabyo ari ikibazo gikomeye cyane kandi bivana yuko amadosiye amwamwe adakogwa kumbure tuzoronka ubundi mwanya wo kubivuga kubera umwanya utubanye muto
rwose tuzawuronka ararekwa ntashira nshuti z'ijwi rya Amerika namwe mwese ndabashimiye byimaze yombikuye ku mutima umugoroba mwiza murakarama.